for music.
Rainman music.
Jack Case, go to
Orio Moti. O Kantinga, O Mobinji. O Tandeka, Abanaba Yaye. Abanaba Kuzi, Aburu Riwange. Oriwangi
ni wiwe numara namara nyambi wiwe numara namara ngendi wiwe numara namara nyambi wiwe numara namara
nontera kumdarasi ngakureba ndio wabayasi. Orinkawa Philippine, why don't you say yes? Bamare vampersit, because of you and me. Ijankurere ondere, tufuga kagari na kengere. Niwe my baby boo 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 baby. Ijankurere ondere, tufuga kagari na kengere. Niwe my baby boo 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 baby.
Ninyendi. Numara, namara, nyambi wiwe. Numara, namara, minyendi wiwe. Numara, namara, nyambi wiwe. Numara, namara.
Orio moti. O Kantinga, O Mobinji. Ijankurere ondere, tufuga kagari na kengere. Niwe my baby boo 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 baby. Ijankurere ondere, tufuga kagari na kengere. Niwe my baby boo 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 baby.
Ninyendi. Numara, namara, nyambi wiwe. Numara, namara, minyendi wiwe. Numara, namara, nyambi wiwe. Numara, namara.
JK, go to